abafashwe bose harimo n'umushoferi yari katwaye imodokari barimo ni batanu bahagaritswe na buramatari w'intara ya Bururi mu manuka bw'u Burundi ariko mu mushyikiza amanza wa Repubulika hamwe n'utwari iperereza muri iyo ntara umwe mu bahagaritswe mu Burundi kazi yavuze akabira k'abanyamerika amakuru ava mu gipolisi yemeza ko Cecile Hijakiye yavukiye muri Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu akaba ari umuforomakazi nk'uko impapuro ziwe z'inzira zizerekana uwo mukenyezi yafatanywe amafaranga arenga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri z'amadolari y'abanyamerika n'ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitandatu n'amajana atanu by'amarundi yasiguye ko ayo mafaranga yari ayo kugura itongo no kuriha abashingwamanza kubera yoba ariko arondera kwahukana n'umunega wiwe amakuru y'ijwi ry'amerika rikesha abari ku murwa mukuru wa Bururi igihe abo bantu bafatwa yemeza ko ubw'intango bagirijwe gufata amafoto y'ibibanza bitandukanye atari uruhusha babisabiye urwaruka rw'imbonerakure ruri mu makomite y'umutekano nirwo rwaba rwarabiketse rubona guhamagara abajejwe intwaro umutekano n'ubutungane abandi bose bafatanywe n'umukenyezi Hijakiye n'abagabo babiri baturuka muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi mu gihe uwundi yava muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushyira uburengero imodokari bafatiwemo niyo umushingamateka atavuganwe n'ubutegetsi yatowe mu nanamizero y'abarundi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu Burundi akaba avuka muri komine ya Mbuye Cecile Hijakiye amakuru av'i Bururi ashimangira ko yiketswe kurushiriza aho bamufashe bamusanganiye ikarata y'igipolisi cya FBI carte de visite mu Gifaransa bagitabwa muri yompi baciye bajanwa mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru w'intara ya Bururi n'ubu bakaba ariyo bagifungiwe gusa amakuru ava mu gipolisi avuga ko umwanya uwo ari wo wose bashobora kumanukanwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura ayo makuru nyene yemeza ko ubu bari kuyakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu kuri uyu wa mbere kandi muri zone gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura igipolisi carafashe inkoho zibiri zo mu bwoko bwa karabine ku rugo rw'uwundi muvuka gihugu wa Amerika umwidondoro wiwe n'ico yakora mu Burundi ntivyashizwe habona ariko bivugwa ko bari mu diplomate amasoko atari make mu gipolisi yabwiye ijwi rya Amerika ko uwo munyamerika atakindi kimurindiriye atari uguhindwa akava ku butaka bw'u Burundi gushika ubu ambasade ya Amerika mu Burundi ntacyo irabivuga ko Eloge Wikaneza Nairobi ijwi rya Amerika.